Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe nchuti na mwa wakunzi wa kadiwe Nzamba gateka kawe kaze mwa makuri okuru uyu munsi wa gatanu turi kugenda kezo rya 31 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023 ayo twabateguriye tukaba tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Bari yameza ivangwa ry'ibitaro Kira Hospital mu byerekeye ubutungane ko biraye na dosiye ya muganga Christophe Sahabo yahora arongoye ivyo bitaro ivyo biri mu ikete abafite imitahe minini muri ivyo bitaro bandikiye sentare y'igihugu ya Muhamugisagara cha Bujumbura muraza kuvyumva ibiri muri iryo kete. Mugisata chindero naho ubusuma bw'ibibazo muri kino gice cha kabiri cy'umwaka w'ishure bwari monogoje mu mashure yo mu ntara ya Makamba abigisha mu iyo ntara bari yamiriza ubwo busuma aho bavuga ko abanyeshure bakora ibibazo bafise inyishu zabo. Kuri uno munsi wa gatanu naho igenekezo rya 31 ntwarante niryo sango ntarengwa ryatanzwe n'ikigo BBN kugira ngo ubumwanya be n'ibikoresho vya plastike bizobe vyakuwe mu rudandazwa rukogwa mu Burundi ariko iyo ngingo ntiraja mu ngiro na hamwe mu Burundi turaza kumva uko byifashe kaza saya gusa twabateguye n'ayandi muraguma muduteze yombi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndatubiye kubaramutsa duhere kuri inkuru iciye ku masonga ivugwa mu bijanye n'umutekano muke. Umugabo w'imyaka 30 yaravuze ku izina rya Venance hasaba umutima yaba ku mutumba muhingira muri komine Gatara y'intara ya Kayanza yatowe kiziga mu gitondo cyo kuri wa gatanu ico kiziga kikaba cari munsi y'ikiraro kiri mu ruzi Mandasi rugabura amakomine ya Kayanza na Gatara. Amakuru atangwa n'abajeje intwaro muri iyo komine akavuga ko uwo mugabo yoba yagize isanganya anyereye ku mirongo y'ico kiraro mu gihe yariko agerageza kujabuka ngo kuko nta kimenyetso cyari ku mubiri cerekana ko yoba yaragiriwe nabi. Abanyagihugu bo muri ako gace bagasaba jeje intwaro kubaka ikiraro kuri urwo ruzi kugira ngo abanyagihugu bakingirwe basanzwe bakoresha iyo nzira. Tubandanye amakuru twateguriye mu gisata cy'ubutungane. Abafise imitahe minini mu bitaro Kira Hospital bandikiye ibaruwa sentare nkuru y'igihugu ya muhakuru yo wa kane batunga urutoke kukuntu ibitaro Kira biriko bisa n'ibyivanga cyane mu itunganywa ry'ibyerekeye ubutungane mu bijanye n'idosiye isanzwe iri imbere iyo sentare ihuza parike na muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibyo bitaro. Kubwabo banyamitahe itunganywa ry'ibitaro Kira Hospital ryamyirirangwa n'inama n'ingingo nta muntu n'umwe yigeze abyifatira. Basaba bashimitse ko iyo dosiye numero RP 44037 yofutwa atari uko naho ngo bazoca bashingisha urubanza baciye mu nzego zizwi n'amategeko. Umushingwamanza Gustave Niyonzima aradusigurira ibiri muri iryo baruwa.
Abanyamitahe izigenza mwishira hamwe Kira Hospital isanzwe ari bitaro abo bita les actionnaires majoritaires mu rurimi rw'Igifaransa baraye bandikiye umukuru atwara sentare nkuru ya muha aho bamusaba yuko ibitaro Kira Hospital byovanwa mwi dossier numero RP 44037 isanzwe ari dossier parke ya muha ikurikirana ko muganga Christophe Sahabo. Rero muri iryo kete basa n'abadomakuru toki cane cane ukuntu ibitaro Kira Hospital bisa nkuko biriko birivanga cane gose mwitunganwa yivyerekeye ubutungane bidanye n'iyo dosiye isanzwe iri imbere ya sentare nkuru ya muha. mu rurimi rw'igifaransa niho basa n'abavuga ati ko biyopoza kuri manipulation ya societe kira muri iyo dosiye nyine twavuze RP 44037. Ahanini basa no kwerekana ko tuno kwita direction AI uburongozi bw'ibitaro bwifata kibanza hamwe n'urwego nshingwabikorwa byifata kibanza conseil d'administration bisa n'ibifise uruhara runini mu kwivanga cyane gose muri iyo dosiye hamwe baremera ubutungane kugira bo babikoreshe mu buryo bwabo bubafasha atari uburyo ubutungane n'amategeko yategerezwa gukurikiza. Rero basa n'abavuga bati ingingo zose zijanye n'ivyerekeye itunganywa ry'ibitaro ryamye rikogwa habaye umwumvikano, habaye inama ya bose bigashirwa mu ngiro mu mwumvikano ntangere ntibikogwa n'akagwi kamwe canke umuntu umwe. Ati kandi ivyo bintu rero tubibonamwe amahinyu ati kuko uburongozi bw'agateganyo ntibushobora na gato guserukira ibitaro imbere y'abantu canke imbere y'ubutungane.
Umushingamanza Gustave niyo nzima tukiri muri ico gisata nyene umukuru w'umutumba wa Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge yaraye arekowe yitwa Gashindi Sylvain yaramaze indwi zibiri apfungiye mu gashoka ka komisari y'igipolisi mu Rumonge yapfunzwe kuva ku igenezo rya 15 ntwara nte. Amakuru dukura muri iyo ntara akavuga ko hari uwo ba yaramwitwariye amwageza kumutwara umukenyezi wiwe. Ibyo abanyagihugu bo ku mutumba Mutambara biyamiriza bamenyesha ko ari irementanya kuko ngo hari umugambi wo kumusubiriza kugira ngo hanyagwe itongo rinini riri mu gace ka Kayange kari kuri uwo mutumba nyine wa Mutambara. Buramatari wo mu ntara ya Rumonge akaba yari yamaze no gushiraho umusubira by'imfata kibanza. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Abanyagihugu ku mutumba Mutambara bari basidukanye n'iyo mwaka ku mugoroba kuri uno wa kane baririmba indirimbo zumvikanamo amazina ya Gashindi Sylvain umukuru w'umutumba Mutambara yaramaze indwi zibiri zirenga umunsi umwe afunzwe agihagarikwa. Gashindi Sylvain yagirijwe gusambura urugo rw'undi mugabo ariko abanyagihugu ku mutumba wa Mutambara bavuga ko ari remenanya basigura ko Gashindi Sylvain yanze gusinya kugira ngo imiryango irenga 20 isahugwa amatongo babamwo. Ibyo abanyagihugu bavuga ko ari akarenganye no gukandamizwa. Kuri uyu wa kane musantere wa komine Rumonge yarasohoye urwandiko rugwe n'umukenyezi Horizon Mariam kuba umukuru w'umutumba Mutambara mu kurindira ingingo izofatwa n'ubutungane. Inyuma y'amasaha make cyane uwo mukuru w'umutumba yaciye arekugwa na Sentare ivuga ko arekuwe iby'agateganyo. Amakuru ava mu Rumonge avuga ko uwo mukuru w'umutumba wa Mutambara yari kuba yarekuwe kera ariko ko yagumye ategekwa na Buramatari wa Rumonge ko yotanga imihoho imbere yo kurekugwa. Ubu rero abanyagihugu kuri uwo mutumba bakaba batazi uwo bokwitura hagati y'izo ndongozi zibiri. Basaba Musaneri na Buramatari w'intara ya Rumonge gutatura ivyo badaditse. Amakuru ava muri uwo kuri uwo mutumba amenyesha ko hari uwundi muntu afunzwe yagirizwa kuba yarubahutse kubwira Buramatari ko ifungwa rya Gashindi Sylvain ririmwo akarenganyo ko ataco yagirizwa akaraciriwe gufungwa amezi atatu. Gushika ubu nta caha cagiriye uwo mukuru w'umutumba ku gasenari nkuru y'intara ya Rumonge. Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Buramatari w'intara ya Rumonge kugira atange umuco kuri ayo makenga ashikirizwa n'abanyagihugu ntiyashoboye kwitaba telefone yiwe.
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye tumira mateze tubandane n'amakuru twabateguriye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tubandanye yawe twabateguriye mu gisata cindero abigisha bo mu mashore atandukanye mu ntara ya Makamba bari yamiriza ubusuma bw'ibazo mu gice cya kabiri cy'umwaka biriko birakogwa muri kino gihe. Ibibazo bitogwa n'ubuyobozi bw'indero mu mashure mu makomine atandukanye. Abanyeshuri bamwe bamwe ngo bakora ibibazo bifise inyishu zavyo, abandi nabo bagakora ibibazo mu migwi, bamwe bagakora imbere y'umutaga abandi nyuma y'umutaga. Reka inkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahazo.
Nkuko bivugwa na bamwe mu bigisha bo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ngo ibibazo biheza vy'iki gice cya kabiri biriko birangwa n'ubusuma butandukanye mu makomine yose. Ibyo bibazo ngo bikaba bitoregwa mu byo bise ama réseaux ariko ngo abigisha bamwe bamwe bahejeje gutora ibibazo baca baja kubikosorera abana bigisha bagaheza nabo bakiga inyishu zazo kandi amategeko abibuza. Abo bigisha nyene bemeza ko hari na hamwe mu bayobozi b'amashure shingiro hamwe n'abakurira abigisha bita maître responsable batanga ibibazo mu bana babo canke incuti. Ivyo bibazo bitangwa n'abategerezwa kubibika ngo vyibonekeza cyane cyane muri komine y'Indero ya Nyanzarake, aho amashure nk'ishure gisumbuye rya komine Nyanzarake gitwa Notre Dame du Rosaire n'ishure shingiro rya Nyanzarake ya gatandatu, aho ngo abana bafatanywe inyishu z'ibibazo usanga bose ababyeyi babo ari abayobozi canke abigisha bakurira abandi bita maître responsable. Bamwe muri abo bana imbere ngo bakaba nabo baca babigurisha ku bandi bana ku mafaranga igihumbi ku kibazo. Mu bundi buyobozi ngo abana bakora ikibazo mu migwi, bamwe bagakora imbere y'umutaga abandi inyuma, bigatuma abakora inyuma y'umutaga batonda bagenzi babo bababwiye ibyo bakoze narijya bamwe mu bigisha baba barabikosoreye. Abo bigisha bakavuga ko uretse ibyo bibazo bisa muri komine yose bitemewe bikanajamwo ubusuma, ibirekuwe ibyo nyene ni iby'amashure yegeranye bita examen de réseau. Abayobozi ngo babikoresha mu ntumbero yo kwegeranya amafaranga kuko umwana wese asabwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri ngo kwandikisha no gufotora ikibazo. Ivyo kandi n'amashure afise imashini zifotora batayemerera kubaha ivyo bibazo ngo bavyifotorere. Abigisha basaba ko hokogwa amatohoza kugira hamenyekane abakoze ubwo busuma, haba mu bigisha mbere no mu barongoye. Basaba kandi ko ivyo bibazo rusangi vya komine vyo hagarara kuri ayo makenga yose. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntibashobora kuronka kuri telefone barongoye Indero kugwego ugw'intara ya Makamba.
Edi Claude ninahazwe arakenuye amakuru twateguye tuyabandarize mu gisata c'ibidukikije. Kuri uno wa gatanu igerekezo rya 31 Ntwarante niwo munsi ntarengwa watanzwe n'ikigo BBN kugira ngo ubumwanya bene bikoresho vya plastike bizoye vyakuwe mu rudandazwa rukogwa mu Burundi. Iryo sango rishitse ivyo bikoresho bigikoreshwa ukuri kwamye haba mu rudandazwa canke mu banyagihugu bato bato baba badandaza amavuta y'amamesa mu gihugu. Iyo ntego ya leta ntiyigeze ishirwa mu ngiro. Reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbere.
Ni kibazo kitaratora umuti na ikigo cha leta kijejwe gucungera kanovera kibidandazwa mu Burundi BBN catanze itegeko ryo kuvavanura n'ivyo bikoresho byonona ibidukikije. Mu ntara ya Makamba aho twakubikiye abanyagihugu bavuga ko iyo ngingo ataco bayikema ubwayo, ariko leta ngo ntiyayiteguriye nkuko byabwirizwa kugira ngo haboneke ibindi bikoresho bisubirira ivyo vya plastike abanyagihugu basanzwe bamenyereye.
Nimeregori bariko bihagarika ariko hajyanye amacupa ya bibiri kuko ubonye abadandaza basa n'abataye mutwe, ntabona nyine bagiye gukora. Kandi ibyo bavuga ngo umuguzi azohora yitekerera ibyo atekeramo atajya kugura ni ukwihenda cyane, kuko aya mavuta umuntu asanga atekeye zoroha cyane n'umuntu ari ku rugendo zamworohera kuyagura, ariko ubonye bizogorana kuko ikenshi dusanga nk'ahantu abagabo ahaguruka bamuhira ngo agugure amavuta mu isoko, ariko abonye ukuntu ashobora kuyagura ni kuvuga ibyo bizatera uruhombo ku badandaza kandi na komini izohomba kuko amatariki ahora ariba ari menshi.
Ayo Makamba babona ko ikibazo kikigoye mu gihe leta isaba ko kiva mu nzira bitarenze kuno kwezi kwa gatatu. Icyo kiringo kirateye kandi impungenge Abanyakayanza. Twakubikiye mu isoko nkuru yo muri iyo ntara, abaguzi abadandaza bose ntibatahura uko biri bugende kugira ngo iyo ngingo yubahirizwe.
Abakiriya y'ibizobagora kubera ntwari yamenyereye atagura amabibiri n'amajana ane undi agura akabibiri n'amajana umunani ikibuni kinini nashoboka kidanda ibihumbi ine kuba ngiye turatekera mu tubido gusa kubera niko dusigara inyuma ntibaye uwahora agura akabibiri n'amajana ane ntazobashiguka amameza kandi yari ashaka igurira.
Abo mu Kayanza bamenyesha ko mu kurindira ko ivyo bija mu ngiro leta yo irabangira kuri iyo ngingo kuko hari abasanzwe batunzwe n'ubwo rudandaza rw'amamesa gonyene.
Signorine Nijimbere arakenuye. Mu mashirahamwe amwamwa de rukingira ibidukikije bakabona ko kudashira mu ngiro iyo ngingo atakindi bivako atari itunganywa ribi ry'imigambi ya leta bitegwa n'intwaro itabereye bisigogwa na Mamerito Sabushimike akurikiranira hafi ibidukikije asaba leta y'u Burundi kwisunga akarero kabi mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko byashoboye uwo mugambi w'ukura ibyo bikoresho byonona ibidukikije tutega amatwi Mamerito Sabushimike akurikirana hafi igisata c'ibidukikije
kugira haboneka gahengwe muri ivyo bintu byo gusumiramwo kugira ayo ma plastique n'ivyo aronona ibidukikije kugira ivyo tegeko rije mu ngiro nuko bashira habona ibindi bisubiriza ayo ma plastique bahora bakoresha nuko atamwana n'ikinono ayo mahinguriramwe bareka akagubandanya akora bayugara cyo kimwe bakayafata amahinguriro yose bakayafata cyo kimwe ntiyabe umwana n'ikinono hanyuma amategeko akaja mu ngiro babanyagihugu bagenda gusumisha bagenda gutekera muri ayo ma plastiki bagaheza bakaba bafise ibindi bibisubirira hanyuma bakarondera ingene bogira bimwe vya recyclage ayo ma plastiki ingene bobisubiramo ingene bonasubiza mu mahinguriro vyaje bivamo hanyuma bakongera bagasaba n'amataxi maremare kuri abo bazana ayo ma plastiki bakiyemeza kubisubiza inyuma burundu izo bi plastike bigacibwa ariko ikindi cyokogwa nuko ama plastike yazari ngaha mu gihugu cyacu mu ntara zose amanza akavanwaho amaze kuvanwaho yose bagaca bashyiraho ya gucungera ko atabindi bisubira kwinjira hanyuma ugushaka kwa leta ugushaka kwa kubushikiranganje bujejwe bidukikije ugushaka kwa UBP ukaja mu ngiro ntikugume mu mbapuro no mu majambo ibikorwa bikagaragara kandi bagatanga karoriro kaboneka u Burundi burashobora kwisunga ibihugu bibiri uri muri kano karere dusangiye akarere ni igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kenya ivyo bintu by'ubusashe barabigwanije ziza z'abantu biratungana bararondera ibisubiriza sikure barungike aho muri OBP aho mushikiranganje bw'ibidukikije barahura ubwenge ayi Kigali ni Nairobi
mu gusozera no makuru twabateguye dukubitire mu ikambi y'impunzi z'abarundi za mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zahinduye amasoko mu mabarabara ari hagati mu ikambi ivyo bikaba bibaye inyuma yaho leta y'ico gihugu cya Tanzania ifata ingingo yo kugara amasoko yose yari mu ikambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu basaba bashimitse leta y'igihugu cya Tanzania gusubira kubaronsa ayandi masoko bakoreramwo reka inkuru tuyibaze Janvier Habarugira
Ico gikorwa co kubaka amazu cahereye ahahora amasoko abiri akomeye yari muri iyo kambi ya Nduta naho hakaba hari muri zone y'indwi no muri zone ya 13 amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura muri iyo kambi atumenyesha ko ibyo bibanza bibiri vyimuriwemo impunzi za muri zone ya 19 iri ku mpera z'ikambi ubu amabarabara ari mu ikambi niyo yacitse amasoko zo mpunzi zikavuga ko ibyo bishobora gukwega akarambaraye
adufe ikintu kidasanzwe aho impunzi zashwaye amabarabara yo mu nkambi zirahindura amasoko muri ayo masoko yo mu ibarabara usanga amajana y'abagura n'abagurisha banze ibidandazwa bitandukanye mugabo bacunze ko imodoka za polisi zibye iyo bazibonye bose biruka mu kivunga abagore bahetse abana abafise inda abasaza abana bato bose birukira rimwe mu kivunga ivyo tukabona ko umunsi umwe bizokwera akarambaraye abantu bagapfira mu mugundano mu gihe ataco hinduka dusaba leta ya Tanzania kutwugururira amasoko mu ntumbero yo gukinga ko abantu bopfa bariko bariruka kandi tubasaba ko yoyugurura kuko kubwacu iyo ngingo itajanye n'amategeko
mwamenya ko ivyo bibaye inyuma yaho leta ya Tanzania yafatiye ingingo yo kugara amasoko yose ari muri iyo kambi hari mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze izo mpunzi zikavuga ko iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko
Janvier Vagira arakenuye ni kuri iryo jwi giwe ducidusozera ko amakuru twabateguriye yo kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2023. Bonfils Niyongere nkaba ndabakengurukiye mwe mwese mwari muduteze yompi nshimire cyane n'abagenzanje twakoranye neza mu kwegeranya ano makuru. Ndabifurize kandi kugira impera ziyinga neza mu byanyu no mu banyu.